Hii ni Radio ya Sauti ya Amerika. Radio ya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Miriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe se ingingo z'ingenzi z'amakuru. President Pierre Buyoya wigeze gutegeka Burundi aramagana umugambi wo kumuburanisha mu icwa ry'uwo yasimbuye Melchior Ndadaye.
Turi abambere bashikirijwe iyo mitasha, ariko rero sindabona uwo byabujije gukora icyakora, cyangwa sindabona uwafashwe warungitswe mu Burundi, kuko nta gihugu bagatera akazi na muntu kifashe nabi nk'uko amakungu arungikamo abantu bafite imitahe mweni.
Uwo ni President Pierre Buyoya. Imihango Mlandunga, tugiye kubashikiriza incamake y'amakuru yo hirya no hino. Tugira tubashikirize mu kanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kugurura ibiro bihoraho by'imigenderanire n'igihugu cya Somalia.
Hanyuma imihango yo gusezera kuri President George H.W. Bush irimo irabera hano i Washington. Mugumerero ku maradiyo yanyu ndetse mugiye no kuri internet wazitatu akadomo radio ya tuveo akadomo com mukurikire aya makuru ko tuyabagezaho.
Ito ni ito leo jamakuri hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Gamuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zasubiye kugurura ibiro bihoraho by'imigenderanire n'igihugu cya Somalia. Bubaye bwa mbere ivyo biro vyugurugwa muri ico gihugu mu kiringo c'imyaka 27. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje ko ivyo vyerekana ko Somalia yagize intambwe zikomeye mu myaka irangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zugaye ambasade yazo muri Somalia mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1991. Icyo gihe Somalia yari yasenyutse kubera ingwano. John Kerry yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika yatangaje mu rugendo yagize muri Somalia mu mwaka w'2015 kugiye guciwe kizotangura umugambi wo gusubira gushiraho ibiro bijejwe imigenderanire na Somalia. Ambasaderi mushasha wa Amerika Donald Yamamoto yacitse mu kibanza kirimo ibiro bihoraho by'imigenderanire hagati ya Amerika na Somalia ku mugwa mukuru Mogadisho mu kwezi guheze. Ivyo biro bishasha ntibizoba byitwa ambasade yuzuye, kandi byitezwe ko bamwe mu diplomate bazoguma i Nairobi muri Kenya.
Imihango yo gusezera ku wahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George H.W. Bush irimo irabera muri uyu mwanya hano i Washington. Imihango yiganjemo ibyubahiro bya gisirikari, umurambo wari umaze iminsi itatu mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, abantu b'ingeri zose baza kuwunamira. Wahavuye mu kanya ujya kuri katedrali y'igihugu, ubu rero harimo habera misa n'amasengesho. Hari umuryango wa nyakwigendera n'abategetsi b'inzego zose z'igihugu. President Donald Trump n'abakuru b'ibihugu bamubanjirije, Jimmy Carter, Bill Clinton na Barack Obama n'abafasha babo bicaye ku ntebe y'imbere. George Bush muto nawe wabaye president ari mu myanya y'umuryango mu kanya gashize gato cyane, amaze kuvuga ijambo ryo gusezera ku mubyeyi we. Abategetsi b'abanyamahanga batandukanye nabo baje mu itabaro: umwami Abdallah wa Yordania, President Andrei Duda wa Pologne, Minisitiri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel, igikomangoma Charles cy'Ubwongereza. Mu bayobozi b'ibihugu by'amahanga bacyuye igihe hari Brian Mulroney wabaye minisitiri w'intebe wa Canada igihe President George H.W. Bush yategekaga, nawe mu kanya yavuze ijambo ryo kumusezeraho. Nyuma y'imihango ya hano i Washington, imwe mu ndege z'umukuru w'igihugu irasubiza umurambo wa President Bush mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas, aho uzashyingurwa ejo kuwa kane. President Trump yatanze itegeko ry'uko uyu munsi kuwa gatatu uba uw'icyunamo mu gihugu cyose, imirimo ya leta no mu masoko y'imari yahagaze.
Radio ya Amerika Washington DC. Tuza muri Afrika, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangaje uno munsi kuwa gatatu ko biriko birarondera abasirikare babyo babiri bajeje gucungira umutekano bazimanganye mu mwaka uheze. Mu kiganiro hari abamenyesha makuru ku mugwa mukuru Kinshasa, umuvugizi wa ONU muri Kongo Florence Marshall yavuze ko igikorwa nyamukuru cyabo ari gutora abo basirikare babiri birengero ryabo ritazwi abasirikare babiri bari mu gikorwa cya gisirikare inteko zishyirahamwe muri Congo zizwi ku izina rya MONUSCO zariko zigirira hamwe n'inteko za Leta ya Congo mu karere ka Beni mu buseruko bwa Congo abasirikare ba MONUSCO bane bari bazimanganye baragushika ubu babiri muri bo baratowe ari bazima ibikorwa bya gisirikare ku bagwanyi b'umugwi ADF barwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda birabandanya mu ntara ya Beni kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abanyagihugu bo mu ntara ya Beni babayeho mu bwoba kubera ubwicanyi bukorwa n'abagwanyi b'umugwi ADF
tugarutse hano i Washington umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yasabye urukiko kudaha igihano cyo gufungwa Michael Flynn Lieutenant General wavuye ku rugerero Michael Flynn yabaye igihe gito umujyanama wa President Donald Trump mu by'umutekano yemeye ibyaha kandi afatanya cyane n'umushinjacyaha nk'uko uyu yabyanditse mu myanzuro ye yashyikirije urukiko umushinjacyaha wihariye avuga ko Flynn yaganiriye n'abagenzacyaha be inshuro cumi n'icyenda ati yaduhaye amakuru y'ingirakamaro ku birebana n'uko ikipe ya Donald Trump akimara gutorwa yakoranye n'Uburusiya avoka wa Flynn nawe agomba gushyikiriza urukiko imyanzuro ye bitarenze itariki ya cumi n'imwe y'uku kwezi umushinjacyaha wihariye Robert Mueller ashinzwe gukora nketi ku buryo Uburusiya bwivanze mu matora Donald Trump yatsinze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu
Radiyo ya Amerika i Washington DC igihugu cya Uganda gifise impungenge ku bijyanye n'ikiza cya Ebola cyafashe ingingo zitari nke zo kwirinda icyo kiza kigiramiye igihugu kibanyi cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ibyo zatangajwe n'abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu b'ivyo bihugu bibiri isekeza ry'igihugu candaga abantu muri Congo ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi badahitanwa n'icyo kiza ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo baraja ku rubibe baja muri Uganda baciye mu bibanza cumi na bitanu biri ku rubibe ivyo bihugu vyompi bihana ivyo biba cane cane ku misi ya gatatu no kuwa kane imisi y'amasoko igihugu ca Congo gitangaza ko ikiza ca Ebola mu gisagara ca Beni ku birometero mirongo itanu umuntu avuye ku rubibe na Uganda cahitanye abantu amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani ikindi gice gishasha kivugwamo indwara ya Ebola nahitwa Komanda hafi y'ibirometero ijana mu buraruko bwa Beni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no kuri internet radio yacu VOA akaburungu com
Nkuko rero twababwiye mu kanya misa n'amasengesho byo gusezera kuri President George H.W. Bush birimo birabera muri katedrali y'igihugu hano i Washington DC Professor Jean-Marie Vianney Higiro yaganiriye na mugenzi wacu Placide Magambo ku buryo azi imikorere ya President George Bush
General muri Texas President Bush uyu umaze kwitaba Imana icyo gihe nari umunyeshuri yari vice president akomoka muri Texas mirongo inani n'icyenda nibwo yabaye president hanyuma aza gusimburwa n'umugabo witwa Bill Clinton ndi muri Texas yahakoreye ibikorwa byo gucukura peteroli niho yakiriye ubukire bwe niho buva nyuma abaturage baho baramukunda cyane ndetse bakunda n'abamukomoka umuhungu we nawe yaje kuba perezida wa Etazuni n'undi muhungu we aza kuba gavana wa leta ya Florida urebye na umuryango we n'abantu
nyakwigendera perezida George Bush yumvikanye nka vice perezida wa Reagan igihe leta zunze ubumwe z'abasoviyete zahirimaga n'igihe ivanguramoko muri Afurika y'epfo ryari rikomeye ariko muri Afurika ntabwo yumvikanye mu bikorwa byinshi hari ibyaba byaramuvugwagaho muri icyo gihe Afurika yamwibukiraho
Afurika yamwibukira cyane cyane ku gihe yoherezaga abasirikare b'Abanyamerika bageze ku bihumbi makumyabiri na bitanu muri Somalia uziko intambara yo butitari imaze kurangira mu bihugu byinshi hatangiye kuba kaduruvayo witwa Siad Barre amaze gupfa ariwe wategekaga Somalia haje kaduruvayo kenshi oni yemeza ko hajya y'abantu bo kugerageza gufasha Somalia cyo gihe Perezida Bush yari Perezida asaba ko yakoherezayo abasirikari binyuze muri oni ariko utegeka ingabo akaba umunyamerika none yoherezayo abasirikari 2025 cyo gihe hari abasirikari b'abanyamerika bahapfiriye hari indege y'abasirikari y'abanyamerika barashe icyo gihe abo basirikari baje kuvayo Bush asimbuwe na Bill Clinton. Bill Clinton ni wabavanye. Aho niho cyane cyane abanyafurika bagombye kumwibukira.
Ngira ngo no muri 1994 Bill Clinton yarabivuze ko kuba atarohereje abasirikari ba Amerika baza guhagarika genocide mu Rwanda byabayeho nk'impamvu yatewe nuko Amerika yari yarohereje abasirikari muri Somalia bagapfirayo. Kandi usanga ko buri mu president wa Amerika usimbura undi usanga agenda muvuguruza urabibona na Obama ko yaje avuga ko ashaka gukura abasirikari Bush w'umuhungu we yari yarohereje muri Iraq na Clinton kuba yarafashe iki cyemezo urakeka ko icyo cyemezo cyo kohereza abasirikari muri Somalia yaba yari yakibeshyeho
oya ntabwo yakibeshyeho abantu abanya icyo kibazo uziko na n'ubu cya Somalia na n'ubu kitari cyarangira ahubwo cyari gikorwa kiza ibyo byo kuvuga ko impamvu abanyamerika batohereje abasirikari muri mu Rwanda muri 1994 kugira ngo bahagarike genocide nk'uko Bill Clinton avuga ko ibyabaye muri Somalia ari byo byatumye ngo batajyayo kugira ngo bakwibuka ko intambara yo mu Rwanda inkotanyi zitera muri 1990 wari perezida icyo gihe yari Bush icyo gihe ntabwo ubutegetsi bwa Bush bwigeze buvuga buti nyamuneka intambara nihagarare ntabwo bwabikoze ntuza intambara y'ubutita abanyamerika baravuga bati bo ubukomunisti ntabwo tukihanganye nabwo ariko tugomba noneho kureba uburyo dukora ubucuruzi muri Afurika ahubwo hasigara ikintu cyo kureba uburyo bakumira abayisilamu babandi bagendera ku mahame akarishye ubwo Amerika yarimaje kugira ubucuti na Uganda noneho muri ubwo bucuti havamo uburyo inkotanyi zibona intwaro zibona ibikoresho zibona abazishyigikira kuvuga rero bishobora kuba ari impamvu ivugwa ku mugaragaro ariko mu bitavugwa nuko nyuma ya ibyo hihise gushaka gufata ubutegetsi noneho bagashobora no kwinjira ahantu hari amabuye y'agaciro noneho haza no gutegeka cya kigo gishinzwe iperereza tuzi ko hari abategetsi bo muri Afurika bakoranaga n'icyo kigo muri bo uzwi cyane akaba ari umugabo witwa Mobutu Sese Seko yaje kurekurwa n'abanyamerika n'abanyaburaya ariko intambara nyine y'ubutita irangiye kandi akaza kuvanwaho n'ingabo zivuye mu Rwanda zifatanyije n'abanyekongo n'abanyauganda n'abarundi n'abo muri Angola noneho zikamuvanaho.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Pierre Buyoya yahoze ayoboye Uburundi avuga ko atabwoba na buke atewe n'umutayi mpuzamakungu leta y'Uburundi heruka kumusohorera imwagiriza kuba ari mu bagize uruhara mu igandagurwa rya Amerika iyo ndadaye yigeze kuba ayoboye Uburundi. Kubwa Pierre Buyoya iyo mitahe nta kindi igenewe atari ukunumya abatavuga rumwe bose na leta no gusamaza abanyagihugu imbere y'amatora yo mu mwaka 2020. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nininahazwe, Perezida Pierre Buyoya yatanguye amubwira uko yakiriye iyo mitahe.
Iyo mitahe yaradutangaje cyane kandi twaravuze icyo tuviyumviriye ko mu rwandiko twasohoye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 turavuga ko tutumva namba igituma hasohoka mitahe ku bintu byabaye haciye imyaka 25 harabaye itohoza ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shyirahamwe rirerekana neza ingene urwo rupfu rwokurikiranwa. Ikindi twavuga ni uko urwo rupfu rwa Perezida Ndadaye n'ubundi bwicanyi bwinshi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi muri kahise mu masezerano y'i Arusha barerekana ingene byokurikiranwa biciye mu wa mugwi w'ugutohoza ukuri uzokumviriza abo bose wibaza ko afite uruhara muri ubwo bwicanyi bwose bikenewe abajya imbere ya sentare bakajya imbere ya sentare.
Muravuze yuko ari urubanza mudatahura igituma ruvyutse inyuma y'imyaka 25 hoho muratahura igituma rwabuje kuvuka ku butegetsi buhamaze imyaka 13 niyahe siguro muca mubiha.
Jewe niyumvira ko hari imvo zitatu. Icya mbere niyumvira ko ubutegetsi burondera uburyo bwo kwibagiza abanyagihugu ingorane ziriho mu gihugu uhereye ku bihano gihugu kirimo ku matohoza yarasiye ntare mpuzamakungu ku matohoza y'ishyirahamwe mpuzamakungu kwirikirana agateka kazi na muntu n'ibindi. Imvo ya kabiri yewe nibaza ko ubutegetsi bw'Ibujumbura bugomba guhoza abo bose batavuga rumwe na leta baba abanyapolitike abari mu mashyirahamwe adakurikirana ibya politike kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu gihugu asigara atavuga rumwe na leta. Icya gatatu nibaza himirije amatora mu 2020 nibaza ko ari uburyo guguhimiriza abanyagihugu kugira ngo bubasamaze bubereke ko hariho ibintu bikomakomeye bwoba buriko burabakorera.
Mu itangazo mwasohoye mumaze kumenya ivyo mitahe mwaranditse muvuga ko iyo mitahe ishobora kuvyura ikibazo c'amacakubiri y'amoko mu gihugu c'u Burundi. Mudusigura neza ico mwashatse kuvuga amacakubiri y'amoko mu Burundi bice muri iyo mitahe.
Icari cagwanije amacakubiri y'amoko ko mu Burundi na masezerano y'i Arusha. Iyo ngendo rero novuga ayuko ari ukuvavanura n'amasezerano y'i Arusha yari amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi.
Tugarutse kuri amasezerano nyine ya Arusha murasigura muri urwo rwandiko rwanyu ko leta y'u Burundi iriko ica kubiri nayo masezerano atomura ko dosiye gandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye itegerezwa gutorerwa inyishu no mu rugujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi ariwe CVR yamara hari urundi ruhande rumwe nk'inamashinga mateka mu rubona ko Uburundi bufise uburenganzira bwo kuburanisha canke gutohoza kuvyaha bikorewe mu Burundi ko vyabimeze kose. Ugo ruhande nago mubyumvira kwiki?
Ugo ruhande n'ibyo ko ruri kumwe na leta yasohoye iyo mitahe n'ibintu byumvikana. Ruhande rwaje gushigikira leta bo ruhande rugomba kwerekana ko uno munsi mu gihugu cy'u Burundi atakibazo na kimwe kiriho. Inzego z'igihugu zikora nk'uko hoba hari amahoro.
Hari ingaruka mushobora kwibaza umutahe wanyu ushobora kugira mu mirimo yanyu musanzwe mukora nk'intumwa idasanzwe mu muryango umwe bwa Afurika muri Mali no muri Sahel?
Urabona ndi turi abambere bashikirijwe iyo mitahe. Nakubwiye abo bose batavuga rumwe na leta mu 2015 bari abakuru b'imigambwe bari amakuru b'amashirahamwe yigenga nabo bahawe imitahe nk'iyo. Ariko rero kuva icyo gihe sindabona uwo byabujije gukora icyakora cyangwa sindabona uwafashwe warungikwe mu Burundi kuko iba mu Burundi amakungu arabizi neza nta gihugu agatera kazi na muntu kifashe nabi amakungu arungikamo abantu bafise imitahe mweniyo.
Majuru Buyoya, nta bwoba rero mufise ko ari igihugu na kimwe gishobora gukurikiza ubushake bwa leta y'u Burundi mu gushyira shingiro umutayimuza makungu leta y'Burundi yabashizeko.
Jewe ntabwo bamfise na gatoyi.
Perezida Pierre Buyoya amwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi muri kano kanya tuvugana mukaba muri intumwa idasanzwe mu ryango umwe bwa Afrika muri Mali no muri Sahel rya Amerika ribashimire cyane gose kuri kano kanya muri haye.
Ndabashimiye nanje.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Sport Mukura yatsinze Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo igitego kimwe kubusa mu irushanwa rya Confederation Cup. Jean-Claude Munyandi naratubwira uko umukino wagenze, yaganiriye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Rwanda ho ikipe ya Mukura Victory Sport imaze gutsinda tike yo kujya mu ijonjora rya kabiri nyuma yo gutsinda Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo igitego kimwe kubusa. Ni mu irushanwa rihuza amakipe yatwaye ibikombe by'ibihugu iwayo CAF Confederation Cup. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda. Uwo mukino niyo ntsinzi ya Mukura Victory Sport, biravugwa ko byatumye ikipe ya Mukura yandikana mate.
Niko bimeze Edi, ikipe ya Mukura Victory Sport imbere y'abakunzi bayo bari bakubise muze Stade International yahariye mu mujyi wa Huye. Ahahoze yitwa Stade Huye nyine ari kugaza kuhugururwa ikitwa Stade Mpuzamahanga. Ubu ngubu rero byishimo ni byose, abantu barabyina. Byabaye n'akarusho Edi, ikipe nyine ya Mukura kuva yakwandika nyine aya mateka uyu munsi. Abafana baba mu makipe atandukanye hano mu Rwanda, Kiyovu Sport mu mpuzankano y'icyatsi kibisi isanzwe baranga, Rayon Sport mu mpuzankano y'ubururu isanzwe baranga, bari baje n'ingoma na vuvuzera bavuga bati Mukura turagushyigikiye, cyane cyane ko ayo kipe yonyine isigaye mu marushanwa nyafurika nyuma yaho ku munsi w'ejo APRF yasezerewe mu gikombe cya Champions League.
Ikipe ya Free State yo muri Afrika y'Epfo, igihugu cya Afrika y'Epfo kizwi ko gisanzwe gifite amakipe akomeye cyane akoresha n'abakinnyi babigize umwuga. Ibanga ku ikipe rya Mukura Victory Sport ryari rihe nkawe wakurikiranye uwo mukino?
Iki umuntu yavuga ko akazi gakomeye Mukura Victory Sport yagakoze mu mukino ubanza. Uruka ko nyine umukino wabereye muri Afrika y'Epfo, Mukura ashoboye kwihagararaho ninjizwa igitego, byari ibintu bikomeye n'abantu batakekaga. Iryo banga rero nta rindi, bavuze bati ubwo twanganyije ubusa ku busa dushobora gufata risque bakatubanza igitego bikaba bibi. Iyo mpamvu rero basatiriye hakiri kare, gusa nyine basatiriye biranga igice cya mbere kigakirangira ubusa ku busa. Ariko bakigaruka ku munota wa cumi ikipe ya Mukura ibitsinze igitego cyitwa David Nshimirimana. Uyu nguyu ni umukinnyi myugariro usanzwe ari umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ukina no mu ikipe y'igihugu Intama mu Rugamba. Ubwo rero ibanga umuntu yavuga ni ugushyira hamwe no kwigirira icyizere, cyane cyane ko ikipe ya Mukura muri iyi myaka ibiri ishize, cyane cyane umwaka ushize w'imikino, yagiye yigirira icyizere itsinda amakipe akomeye za APRF, za AS Kigali, za Rayon Sport. Ku buryo ibanga nta rindi no kwigirira icyizere, umutoza hari ingingo Francis yarababwiye ati umupira ni umwe, iyo witeguye neza ugakora imyitozo ku buryo buhoraho nta kipe yapfa kugukanga. Gusa nyine umuntu yavuga ko n'ikipe ya Free State yo muri Afurika y'Epfo nayo yagaragaje intege zitari nyinshi, cyane cyane ko yaje yitwaje abakinnyi 14 gusa.
Urakoze
yitwaje bava muri Afurika y'Epfo.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda.
Tukivuga kuri icyo kikombe cya Confederation mu Burundi, umugwi Vitalo uhejeje gukugwa mu kanya muri icyo gikombe wasindiwe Ibujumbura n'umugwi New Star wo mu gihugu cya Cameroon ibitsindo 4-1. Umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye urwo rukino.
Ugo rukino rwo gusubiza rutari rwaje kurorerwa n'abantu benshi rwaciye ivuta abakunzi b'umugwi Vitaro ku munota wa gatanu w'urukino, aho umurwi New Star wo muri Cameroon wironkeye igitsindo cabo ca mbere. Urukino rwabandanije uwo murwi wo mu gihugu ca Cameroon urusha Vitaro kuko igice ca mbere cagiye kurangira uwo murwi ufise ibitsindo 3-1 ca Vitaro. Ibitsindo vya New Star vyatsinzwe n'umukinyi umwe ari nawe kizigenza w'uwo murwi azwi ku izina rya Junior Figo. Iyo migwi imigwi ivuye mu karuhuko yakomeje gusatirana urukino ruri hafi kurangira kizigenze wa New Star yiyongeye igitsindo cya kane biturutse ku gusamara kw'abakinnyi b'inyuma ba Vitaro ubwo rukino rucarurangira Vitaro isezerewe muri Coupe de la Confédération inyuma yo gutsindwa 4-1 umumenyereza w'umugwi New Star muri Cameroun Bellarmé Bongo Benjamin yabwiye Ijwi rya Amerika ko umugwi amenyereza wari waje I Bujumbura kurondera insinzi inyuma yo kunganya na Vitano iduwara mu ndwi iheze ubusa ku bundi.
Oh, en fait, on peut dire que ce jour n'était pas de très bonne humeur et en fait, il faut vous le dire hein, Vitano est une très très bonne équipe parce que elle nous a tenu sur...
Bellarmé Bongo Benjamin avuga ati mu rukino rwa mbere abakinnyi ntibari bameze neza. Vitaro n'umugwi mwiza kuko watunaniye gutsindira ku kibuga cacu ariko ivyo byaduhaye icigwa cyo kwitegura neza runo rukino rwo gusubiza twahinduye byinshi kubijanye no gusatira nushimira rero ukwitanga kw'abakinnyi twari twiteze gutsinda ibitsindo bingana gutyo ariko Imana yadufashije turaronka intsinzi muri kino gisagara ca
Bujumbura.
Ku ruhande rwa Vitaro wari umubabaro udasanzwe ubwo rukino rurangiye Gilbert Kanyenkore amenyereza Vitaro asa n'ubutatahuye gutsindwa ibitsindo bine n'umurwi banganije iwabo ubusa ku bundi
bisa n'ibitumvikana mugabo ni football yashitse cyo novuga nuko umuntu ababonye niveau ya equipe na niveau y'abajoueur mu coach abafite nta kindi nakongera ko ni football twatsinzwe mugabo ibyo yigisho yo nayibonye nabonye niveau y'abajoueur banje niveau ya equipe yanje nayibonye tabona amabitwa twatsinzwe yose sivuga ko ari umupira wabo wari hejuru ngo nitwe twijaje nyine twe twishye nitwe twitsinze
gusindwa n'umukinnyi umwe ho ibitsindo bine
nateye ikigongwe cyo kimwe ingene byinjiye nicyo kimwe urabona rero ko aho hari ikibazo niyo mpamvu nababwiye ko nabonye valeur y'abakinnyi banjye na valeur ya ekipe ya Wigeze
ivyo bitara ariko ntibirangiye
oya ekipe yanjye ni nshyashya turacyari muri shampiyona tuzogira effort zose muri shampiyona ngo tubiheze neza ama ibindi bizokurikira
abamenyeshamakuru b'inkino babunyoye basanga gutsindwa kwa Vitaro atari sanganya umwe muri bo Rashid Alfred yabwiye Ijwi rya Amerika ko umupira w'amaguru mu Burundi uri ku rugero rwo hasi cyane agasaba abegwa n'umupira w'amaguru kugwiza ibikorwa
urukino rwerekanye yuko urugero turi ko umupira w'amaguru ngaha mu Burundi nge championnat national primus league turi hasi cyane gusa
ubusa ku bundi hariya iduwara aho gatsindwa ibitsindo gutya nibitangaza
si bitangaza umupira w'amaguru birashika urashura gukina neza hanze hanyuma imuhira ugashaka ugasanga wagaraguwe nuwo watsindiye wawe cyangwa mwanganije wa birashika cyane umupira w'amaguru birerekana kuri ko ubwo gudufite ko umupira w'amaguru ngahi wa cyane cyane mu higanwa ry'igihugu umupira w'amaguru Primus League turacyari hasi cyane gusa
akagohe kubamenyereza kubakuru b'imigwi
bakuru uko bashoboye kose mugabo tubuze uburyo dufite abakinnyi beza kandi twarasemereye imyaka yose azo wadukisera rwashyire sponsor ihamagarira abatunzi cyangwa abantu bifise kugira bashyire amahera mu mupira w'amaguru muri basketball muri volleyball kugira tubagerageze kuzamura urwego turiko nta na kimwe turushika ku ngaha mu iki gihugu
reka no mugwi message ngozi wakuwe kuri no gatatu mu higanwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye ya mbere iwayo ni nyuma yo gutsindirwa hariya mu Misiri n'umurwi Ismailia ibitsindo biri kuri kimwe mu rukino rwabereye ingozi mu ndwi iheze message wari watsindiwe muhira na Ismailia igitsindo kimwe kubusa Bujumbura Evariste Nziko banya nka Ijwi rya Amerika
kanya turasezerana mu biganiriro twari twafitiye n'amakuru kuri iyi saha nyamara reka dusubire tuwibutse ingingo nkunguru z'amakuru twabashikirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zasubiye kugurura ibiro bihoraho by'imigenderanire n'igihugu cya Somalia bubaye bwa mbere ivyo biro vyugurugwa muri ico gihugu mu kiringo c'imyaka 27
Misa ni n'amasengesho yo gusezera kwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George H.W. Bush birimo birabera hano I Washington muri katedrale y'igihugu imihango nirangira imwe mu ndege z'umukuru w'igihugu irasubiza umurambo wa President George W. Bush mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas aho uzashyingurwa ejo kwa kane
ibiro byishyira hamwe mpuza makungu only muri Congo byatangaje no musiko wa gatatu ko biriko birondera abasirikare bavyo babiri bajeje gucungira umutekano bazimanganye mu mwaka uheze ya mukiganiro ya bamenyesha makuru kumba mukuru Kinshasa umuvugizi wa muri Congo yavuze ko igikogwa nyamukuru cyabo ari gutora abo basirikare babiri irengero ryabo ritazwi
Hano i Washington nanone umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yasabye urukiko kudakatira Michael Flynn igihano cyo gufungwa. Lieutenant General wavuye ku rugerero Michael Flynn yemeye ibyaha kandi afatanya cyane n'umushinjacyaha.
Aha ni ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isahari garukiye dushimye engineer mu buhinga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho yegeranije ibiganiro wabihagarariye ni Frederic Ngundikije kuri mikoro ari kumwe n'Ange Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, murakarama.